Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abantu twese turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu, itariki 28 y'ukwezi kwa 5 mwaka 2017, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Nkuko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Kuva kwigenekezo rya 19 gushika kwigenekezo rya 26 y'uku kwezi kwa 5 mu Burundi, haratunganijwe isabukuru igira 9 emarilesi. Icivugo cy'uyu mwaka cyari isinema hamwe n'uburenganzira bw'umukenyezi. Iyo sabukuru yamaze iminsi 7 yari ifite hanini umugambi wo gukoresha amasanamu n'amarilesi mu kwerekana intambamyi zigaramiye abakenyezi muri rusange, hamwe no kwigira hamwe ukuntu izo ntambamyi zoranduranwa n'imizi. Zimwe mu ntambamyi zigaramiye abakenyezi nk'uko bitangazwa n'abatunganije iyo sabukuru, n'ukuntu abakenyezi badahabwa ubungane bumwe n'abagabo, haba mu byerekeye amatungo, mu buzi, mu ndero n'inyigisho, mu gutorana hamwe no mu guhabwa ijambo. Mbega iyo sabukuru yoba yarashitse ku mugambi urashe canke yoba yarashikirije intumbero yotuma izo ntambamyi zose ziranduranwa n'imizi mu Burundi? Mbega hari ikintu abakenyezi ku gatwe kabo bugira kugira ngo intambamyi zose zibangamiye gitsina gore zigirwe umuziro? Kuri ibi bibazo byose rero, uyu munsi twatumiye Leonce Ngabo, akaba ari perezida wa FESTICAB, ni ukuvuga Festival International du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi, yatunganije iyo sabukuru hamwe turi kumwe kandi turaza kuba turi kumwe na Madame Pascazi Minani. Ntaraboneka, yanditse igitabo kivuga ku ruhara rw'abakenyezi muri politiki. Mwiriwe neza mushyanahe Leonce Ngabo, turi kumwe.
Mwiriwe Frederic, mwiriwe bose n'abatwumviriza.
Murakome ngaho i Bujumbura.
Turakomeye neza, akazuba kaka neza n'akayaga ko kutanganyika.
Ako n'akayaga karyoshe cyane rwose kataboneka hose.
Ego mebasi, kumwe nabiririmba, akayaga n'ikiyaga.
Akayaga n'ikiyaga n'ibintu bikomeye cyane rwose. Eka n'ingabirano Imana yahaye Burundi.
Ego me rwose, abona twaronse ingabirano kubona ko turi mu gihugu cy'ama gifise ahantu hasa neza, imisozi itotaye n'akayaga, ikanovuga na klima nziza.
Yego cyane rwose. Reka rero tubandanye tuje ku kiganiro twateguye uyu munsi cerekeye cyane cyane isabukuru mwatunganije. Murashaka kutubwira kuri icyo kivugo cyane cyane, niba mubona ko mwashoboye gushikira umugambi mwari mwishinze, muducire ku mayange mu ncamake cyane rwose ukuntu iyo sabukuru yagenze.
Mutama kino ogye yuko buri mwaka isabukuru ry'amareresi ryo mu Burundi twama dutora icivugo. Uyu mwaka rero icivugo twa twatoye ninge nkundo isinema yofasha kugira ngo duharanye cyange duhimirize abantu kwiyumvira ku bindu byo gushira imbere agateka k'abafasi n'abakenyezi bijanye mu bindu byo kugira ngo banganishe novuga agateka hamwe n'abagabo ari mu vyama by'ugutorana mu bindu by'ubuzi mu bindu eka ivyo byose ugavyo mu vya politike muri akajana n'ibindi bisanzwe ari bibi nka bijya byo gufata abakenyezi ku nguvu, ibindu bikunda gufata abakenyezi novuga nk'ingwara udashaka gusanga mu bagabo. Ibyo byose twaragerageje kwicisha amareresi hanyuma cyane cyane kugira ngo duhimirize urwaruka ruri mu buhinga bwo kugira amareresi baze barakora nyinshi kugira ngo bafashe novuga nk'amashyirahamwe menshi mpuzamakungu nayo nga ingene twoteza imbere icyo kivugo.
Mwihweje ukuntu abantu bakurikiranye iyo sabukuru ibyo mwashikirije, muribaza ko bishobora guhindura cyane cyane nk'inyifato zimwe zimwe zisa n'izataye igihe kumva umufasoni eka umukenyezi umukobwa adashobora gutorana mu muryango wiwe. Icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose cyari gikwiye kuva mu nzira mu maguru masha. Muribaza ko mwashoboye kujijura cyane cyane abantu bose bagifise akango namwe kuri ico kintu.
Twe turabyibaza ko byagize ico bifasha, ariko urabizi neza mugenzi Federico yuko burya novuga buri gihugu urasanganywe imico kama yayo cyanke akaranga gatuma ko ibintu bimwe usanga bamwe bashaka gushigikira ku bya kera ngo nibihinduke abandi bakaja ku buhinga bwa none n'ibihe bya none amwe avuga ati hari ibintu bihinduka bijanye n'ibihe bya none cyangwa ibikurikije ubuhinga bushasha busigaye buriho bufasha abantu bose kugira ngo bamenye amakuru bashobe kuyaga ku nubwo ku ngorane zimwe na zimwe kugira ngo batorere umuti eka nuvuga ibibazo by'igihugu. Ibyo rero twabicije nubwo mu cyo bitatu by'ibikorwa hariho ibisabukuru duhijije nubwo isabukuru bwite twise fesikabu ku itariki 19 gushika 26 z'ukwezi kwa Rusama mugabo ariko ibindi bikorwa twatanguje ngo ku pasika mu minsi 10 twarafashe abana bakiri bato turabigisha ingene bokora amareresi bijyanye n'ingene boshigikira nubwo ingorane zishikira cyane abantu rwaruka na cyane cyane abakenyezi kugira ngo dukebure abakiri bato kandi dukebure n'abantu bakuze ku bintu bimwe bimwe. Hanyuma ari n'urugendo twatanguye twaratugira buri mwaka nize ko tuzava tushika ko rwatanguye ku itariki 18 z'ukwa kane gushika 13 ukwezi kwa gatandatu mu mashure yisumbuye 60 kugira ngo tubereke amareresi yakozwe n'abana mbwo yakozwe n'abandi bakuze arabunga ari mu mahanga kugira ngo dushe kuyaga twagira n'iminsi kugira ngo duhure tubiharire biciye amareresi. Rwo rero ibyo twabonye ni ukuri ko sinuvuga yuko byarafashe rwose ko ari abantu benshi byakebuye mu gihe twari ko turaharira ari ma conference cyangwa baje gukora amafilimu.
Ikivugo cy'uyu mwaka cyari kivugo gihambaye cyane rwose kandi turazi ko mu Burundi hariho abahinga benshi eka bakurikirana cyane kandi bashaka guteza imbere eka umwuga wo gukora amasinema cyane kuyakina ariko ikintu mwoba mubona kimeze nk'intambamyi naho gutumwa bwo bashaka gutangwa ikintu kibangamye cyane cyane abantu bose bafise iyi migambi nk'iyo n'ikihe mu Burundi.
Ibintu birari by'abakenyezi nuvuga ku intambamyi zikiriho ari nyinshi cyane ndashobora kubaha ngutorero dutatu nk'igihe twari ko turavuga iby'ugutorana mu muryango murazi ko ari ikibazo gikomeye rwose kirazishinga ndetse na politiki ariko n'abantu mu miryango kuko murazi kuva kera narindi byamye ari ikibazo menga kidashobora kwegukira abakenyezi kwavuga ati ibintu by'ugutorana n'iby'abahungu gusa n'iby'abagabo gusa ariko mu bihe bya none biraboneka neza mu gihe twe turavuga ati urunganwe mu bintu byo gushigikira no guteza imbere agateka kazi na muntu cyangwa agateka k'abafasi n'abakenyezi ubu ni ikibazo kirazishinga abantu bose. Icyo twasanze rero aho bigikomere nuko niye ndabize kare hari abantu bagishigikiye imigenzo ya kera bavuga ati nta mugore yigeze atorana mu muryango wawe n'ubu ntiyarakwiye gutorana. Hama rero aho byadutangarije nuko ari mu bagabo ari abashigikiye ari batabishigikiye ari mu bakenyezi ari ababishigikiye ari n'abandi batabishigikiye. Ibyo rero byerekana yuko ikibazo gikomeye rwose mbere igihe twagendura amashuri twasanze n'umurwaruka ari ikibazo gikomeye rwose tuye tukavuga ati muri fetikabi gikuru nuko dushira ahabona ibibazo kugira ngo batangure bimubye hakiri kare bakiri bato bazi bashikire kumbure imyaka iri imbere bamaze kumva ingene kiriko kiravugwa cyangwa ingene bariko baragishimikira ko ari mu nzego za politike cyangwa mu ndyindero eka n'ibindi cyane. Hakaba ariyo n'iki twashigikiye cyadutangaje cyangwa ko cyadutangaje ni bisanzwe umva ni muri za ngorane z'amaziriho iyo turiko turagiranya imigenzo ya kera n'iyubu dukurikije ibintu ngene biko birahinduka bijanye n'ibihe bya none wananga kujya tuvuge umugenzo wo kuvuza ingoma kuva na kera murazi ko wari wegukiye umuryango w'abatimbo umva havuza ingoma abagabo gusa. Uyu munsi turiko turabona yuko mu bice bimwe bimwe ari nga mu Burundi ari n'abantu biga hanze hari abantu tuzatubona imigwi ugasanga bashizemo abakenyezi. Icyo ni ikibazo rero dukurikije ingene ingoma baheruka kuzisha mu rwego rukomeye nuvuga rw'ubutunzi bwo mu mico kama yo mpuzamakungu twebwe rero tukanaye ko ari ikibazo gikomeye tugume mu bya kera tuvuge ati nta mugore azozibuza cyangwa tuje muri ku amwe tuvuga ati n'abagore barashoye inzu abagabo bashobora nka kugisanga imyuga myinshi kera yari yegukiye agabo gusa umva twasanze ari kibazo benshi bamwe baragishigikiye abandi ntibagishigikiye muga gushika n'ubwo gitaratorego umuti utomoye muri politiki
hari ikintu kitumvikana mushyana ngabo hariho amashyirahamwe akomeye cyane gose bafasoni eka ubona ko bateye imbere kandi ikabashira imbere cyane gose ikibazo cy'ubungane hagati y'abafasoni n'abagabo murashaka kutubwira ikintu cyo bakituma bafasoni badafata ingingo eka ya mbere cyane gose bakahagarika nk'iyo migenzo muvuze yatayige
ego nabwiye ko burya hariyo byinshi twasanze ari eka ingorane kuko hariho ababishigikira n'abatabishigikira no mu bagore nyene ndaguye akarorero nkabyo byuguteorana mu byumvire byinshi nyamukuru twashikirijwe wana nk'abafaso navuga ati ubu barazi imanza nyinshi ziri mu butungane nyinshi ziri amatongo aho n'abavukana ari abahungu gusa usangwa bacumitana eka bakicana kwera iby'amatongo naka mutwahisemo canke mukuru we canke murumuna wiwe hama akavuga ati mugiye n'abahungu canke abagabo batabitorera umuti twebwe ntitwabijamwo noneho bazuba ariko baradutegurira urupfu ugasanga birabagoye ikindi cyacimviro bashira imbere hari abavuga ati none usanga umugore ashaka gutorana iwabo ni ukuvuga dukenye yuko hari abagabo bazoza barara ati bwa wundi mukurondera umugore reka nzoze ndaraba aho bifise aho umugore yashobora gutorana hamwe ugasanga abakobwa benshi ngo bakazobura abagabo urumva ni ikintu kuri babiciye imbere ko gikomeye rwose muga tukavuga ati okay mugihe bitaratorega umuti muri politiki batarabi na yene bagitenye nyakuye ngo bagishire ahabona muga tukaza natwe twatera agacumu kumwe kugira ngo urwaruka narwo utangwe kubyumvira hakiri kare kumbure akazovamo umuco uzeze ugafasha abantu bose ayo mashyira hamwe rero araba ibintu by'agateka k'abafaso n'abakenyezi n'abandi bariho babishigikiye n'abandi babaye barashyira ko novuga ifire ni ukuvuga ati reka tubanze dutenyenye turabe n'ibya mbere aho bigeze hanyuma akazogaruka kugira ngo babishikirize kumbure mu gihe leta icyo kibazo bagishikirije novuga abenegihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Leo Cargo mwiriwe neza
mwiriwe Frederic ni mu mwumvirizi wa Ijwi rya Amerika ndabumva cyane
mwiriwe neza muri hehe ga Leo Cargo
ubu tuvugana ndi mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu mugabo kare twahora tuvugana ndi muri komine ya Kayogoro muri province ya Makamba cyane cyane mu cengira ko ndamutsa n'uwo mutumire
yarakumva uduge ku ijambo kandi ugire niba mufite ikibazo cyangwa icyumviro
ego ngomba ndabe ko no koresha umwanya muto ni kibazo kimwe mfise mw'ibyo bintu byitunganywa ry'amarerese uwo mutumire arahejeje kuvuga yuko dufate nk'uko iki kibazo cyo gutorana bakoresheje amarerese hanyuma bikaboneka yuko haba mu bashinga ntahe haba nimu bapfaso ni iki kibazo batacyumva kumwe kandi arongera aravuga ati twahe turaba ibintu byo gutorana ni nk'umugenzo cyane cyaka ndamubaze nko mu marerese aba ari kara aba yatunganijwe nka yo guhimiriza ku 2022 bo bakora gute kugira ngo ayo marerese aba yatunganijwe kugira ngo ntagire ikintu na kimwe yica ku bintu byerekeye imigenzo y'igihugu kuko biraboneka ko iyo bariko barakina amasinema ari gihe nka message bariko baratanga ushobora gusanga yatanzwe nabi ushobora kuba ariko arica yaba imigenzo cyanke imico y'igihugu twashaka adusigurire neza hanyuma nagomba ndamubwiye nk'uvuga yuko ikibazo cyo gutorana haba mu bagabo nica ni mu bapfasoni hari ikibazo cyo kwitondera kuko gushika n'ubu na jewe ni muri urwo ruhande rugifite amakenga ntabona neza yuko icyo kibazo gikunda ariko nkabatera intege ku byo bintu byo gukina amarerese yuko bishobora kuba bifasha cyane ariko baze barabe bibe ari ibintu bigengwa n'amategeko kugira ngo ibize byice biriya na biriya haba mu mutekano cyangwa mu mibereho y'abanyagihugu murakoze cyane ngaho ku Ijwi rya Amerika turabakengurukiye
murakoze rero Kargoreka umushyana ngabo agire icavuze ku kibazo eka n'icyumviro mushikirije
ndashimye cyane gute icyo cyumvira ashikirije n'amakenga ashobora kugira ku bundi dukora ayo marerese n'uburenganzira bwiwe bwa mbere hama icya kabiri si we wenyine agira amakenga kuko urazi ikintu cyose gishikirijwe abene gihugu ahantu habona abantu bashobora kubifata ukuntu kumbure wakoze iyo rerese atari ko yashaka kubishikiriza twebwe rero nubanza nkamuhumuriza iyo tuko turakora amareresi dutanga nuvuga inkuru dukurikije ibyo twumvise tuvucanye ibiko birakorwa tugasanga abantu aho bari tukababaza bariya n'abandi ingene bavyumva cyangwa ingene babifashemo irerese murabizi yuko ni kintu gifasha gose abantu kwiyumvira cyashobora guteranya koko mwe nk'ingene gifasha kubaka twebwe rero dushimikira cyane cyane kwishobora gufasha kugira ngo twubake nta novuga inyishu dutanga mu byo turakora irerese kandi nta kintu ushobora kuvuga ati je nibaza ko byogenda gute nta burenganzira tubifitiye mu gihe tuzi yuko no muri leta hari ibintu ingingo zitarafatwa neza zitomoye kandi na yene hari ibyo bari batangiye kugerageza batanga yuko hakirimo agahigigi kandi hari ibintu byo kwitondera gose iyo twe tugaca ducisha muri bwa buhinga bwacu kuko natwe turase icyo duterera leta icyo duterera abenegihugu icyo duterera urwaruka cyane cyane mu kwiyumvira mu kwanza kwavuga ati iki cyo giteye amakenga none nibande bigoye nibande bafite umuti twe tugabisha ngaho ashashe hanyuma abantu bagarongeraho ukuntu babihagira ko n'ukuntu bavyiyumvira kuba tugiye guteranya gato cyane ngo tuko turafata ingingo kanaka oya na burenganzira dufiti ariyo niyo nashaka kumuhumuriza ingabijya navuze kare uranabijya byo by'abakenyezi bavuze ingoma kurazi ariyo n'umushinga naye ariko akuryamira kuko kwa gawe itwa antime yarinze apfa avuga ati nta mugore yigeze avuze ingoma kandi n'ubu ntibakana mbuga tugasanga hari ibintu uzawumva hirya no hino kandi ugasanga mu bantu bashikiriza mbere n'ibirori imbere nubwo y'abakuru cyangwa mu gihe habaye ibintu by'iminsi mikuru ugasanga ari mu fashion cyangwa fashion yo kwaravuze ingoma urumva ni kibazo kiba gikomeye kuko mu gihe bamwe bavuga ati ntabwo byigeze biba mu migenzo y'abarundi mugabo nawe ugasanga abafose hari abafason cyangwa imigwi ya fason bavuga ati baturenganije kuva kera ibyo abagabo bashoboye natwe turabishobora
ugasanga bazivuzana neza
bifasha abantu kwiyumvira no kuraba ingingo nyakore izofatwa kugira ngo ntihazovemwo novuga amadidane cyangwa ibintu byononera imigenzo y'igihugu
ego Amerika tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gilbert muri neza
amahoro Frederike
amahoro muri hehe
no gendi mukayanza mu Burundi najya mu ndamukirije mutumire kwanda
narakumva
ego hanyuma nokuri narandiriye nagira nawe nkubanza kumwe yavutanye intererano ikuri mu Burundi ndetse n'imigenzo turazi yuko n'imigenzo y'Abarundi hariho abagabo hakabaho nabo nokwita abapfasoni ariko tugiye kuraba rero mu mico y'Ikirundi twazavuga ngo umugore natorane iwabo cyangwa se nagire ijambo hatahari ejo kugira ijambo ni kimwe ariko kuvuga ngo ujya gutorana iwabo iyavuka n'amakosa nayo n'akarorero ubu arashobora kuba avuka nk'abahungu batanu cyangwa narenga batanu ariko agatabo kakaba gato akagenda iwabo k'umugabo ugasanga umugabo afite itongo kandi nini kandi yikwiye aracagaruka kuri ka gatongo ka basaza bafa nawe akaca barongo abagore atanu atonze wabo bafite yumva ko ibyo bari injyana ibyo birike ko yiyongera mu muryango ni cyo kintu bari ko bateganya ati n'ubu nk'ukuntu abagore bagiye bajya batorana iwabo ni cyo kintu ariko bategura kugira ngo izi njyane kugira ngo baze bagire prevance baze batinye ngo izi njyane ntizoshike
ntibabona
mwatambuka n'imbaka nyinshi bari ko batorana bumve ko baze bari ko bazana baze bari ko bakweza imihoro mu wundi nabijya n'uno munsi ikibazo kiri mu matongo kitoroshe
urakoze Gilbert reka tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika tubibutse kandi ko muri iyo sabukuru ikibazo cyo gutorana atari cyo kibazo cyonyine cihwejwe eka amarerese yerekanywe yarerekana n'ukuntu abafasoni batagira ubungane mu bisata bitandukanye haba mu vyerekeye ubuzi haba mu vyerekeye kwishira kwizana n'ibintu byinshi cyane rwose ntisi kuvuga ko ari ikibazo cyo gutorana gusa ariko reka duhe n'ijambo wundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika Innocent mwiriwe neza muri hehe
sekundi mkifika shabujumbura.
Ego, mrafiki kibazo, mrafiki chimubiro.
Ego ni chimubiro, wala kifane eto kukira. Amarele kumwa kutashi. Miki angiri ego, rehozi kweri yinji. Ibu uwaka, kikiani zopa ibu yye kuchata. Hama hakirina sabi, kuyumwa aka, wali yinji na chumi. Na chumi nindu, amarele kibazo hoi, agana kutu. Nangati katayo tuwole ichereke ikibazo cy'abakenyezi nabo abakenyezi bakwiye kwitaha akazi bakarongera akazi kazi iyo bagiye no gutora abakozi batorana icyo nicyo kibazo cye ntubona.
Ego me murakoze Innocent reka umushe na ingabo gica kwishyura kuri icyo kibazo kimubaza amarerisi bamaze gutunganya uko angana reka nicyo cyumvira umushikirije cyanyu.
Murakoze Frederic si namwumvise neza cyane ariko numvise ko yashaka kumenya amarerisi ngene angana twaho tumaze gutorokanya mu by'ukuri urabona iri sabukuru ryacu ni sabukuru mpuzamakungu y'amarerisi. Hari amarerisi yakozwe n'Abarundi, hariyo n'amarerisi yagiye mu higanwa n'ubuga rya Afrika y'ubuseruko bya East African Community, hariyo n'amarerisi yagiye mu higanwa n'ubuga mpuzamakungu ariyo kategori international. Ni menshi gose. Hanyuma icyo nifuza nuko batomfatira kuri ibyo gusa byo gutorana, nababwiye neza mu by'ukuri yuko twebwe nta kintu turiko turahimiriza canke dutanga cinyishu. Ni ukubwira gusa dusabe nguko ariko aratanga ibyumviro byabo. Aha hariyo n'abandi bavuga ugasanga bafite ibyumviro binyuranye n'iby'iwabo. Igikuru ni ukumenya ko hari ibintu byabaye mico kama, hariyo ibintu bihinduka kubera ibihe n'ibintu z'abaravugana mu mpuzamakungu ugasanga ariko birahinduka. Ibyo twafatiye ko rero ibyumviro ni byinshi cyane. Wana hariyo twaravuze cyane cyane nka zijya ngwara zifatira abakenyezi bita zangwara zifata ukigo bita fistule. Ngicyo ni kintu gikomeye rwose kurabye nk'umukenyezi byafashe araheza akabigicibwa muryango umugabo akamwirukana cyangwa abantu ugasanga baramuhunze ugasanga abanyindi bamwegereye azira ikintu tagira ngo nico yiremeye ari ikintu camushikiye nge n'uwari wese ashobora kugirwa ni gushikirwa n'ingorane zo mu magara. Iyo rero twebwe turaheza tukaraba ngabantu ducuditse nguko twayikorane na FNUAD bakaza bakabyisigurira twicishije masanamu abantu bamaze gushikira ingene bo byifatamo nuko bumvishe yuko umuntu ashaka gukira afashwe n'iyo ngwara. Hama dufashe ngabijya bavuga ati byo gufata abafasoni ku nguvu urumva ni ikintu gikomeye gose kitaki Burundi gusa kiri no makungu yose bishikako. Tugaba ati none nga mu Burundi umuntu yo bikira gute. Iyo rero ni bya bindi tuvuga ati iyo bigumye mu bantu bakuze gusa urwaruka rafise na rwene uburenganzira yuko turushikira tukabaha tukababwira ibintu biko biraba ibikunda gushika bo byikingira gute bo bikiza gute bo byirinda gute ari abahungu ari abakobwa. Kuri barako baravuga burya uburenganzira cyangwa agateka k'umufasoni n'agateka k'umufasoni kaburya atagateka k'umugabo byose ni magirane birajana. Urumva rero ni byinshi ni byinshi gose twavuze muri iyo sabukuru amarerisi yashika yose hamwe ijana na cumi.
Ego murakoze kuri izo nyishu zitomoye reka duhe n'ijambo Aniset. Miriwe neza?
Miriwe
muri hega Aniset?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Turiko tuvuga cyane cyane
narefite icyumviro cyane kimwe ku bintu byerekeye amarerisi.
Yego
turabye turabona yuko bariko barerekana amare wewe bavuga yuko bariko barerekana amarerisi kugira ngo afashe kugira ngo abakenyezi bazotorane mu Burundi hama n'amarerisi yerekanwa cyane cyane turabona yuko bakirika ku marerisi yo hanze none nk'amarerisi amwamwe nta marerisi abona ato habwa ikibanza kinini mu mico y'u Burundi arabye yuko hariho nk'amarerisi yerekana ibiteratoni cyane ibindi bintu. Hama ikindi nacyo amarerisi arigisha na cyane cyane kuba yaraba none ikintu twokuramwo kugira ngo tuzohe dushyira imbere mu marerisi berekanye na cyane cyane ko mu buzima bw'umuntu usanga akenera byinshi n'ibihe akamo yo te na kaye kamwe yotera leta kugira ngo ishobore gushyigikira abahinga b'amarere kugira ngo bibabesheho n'izihe ngorane bahura mu Burundi mu bijyanye n'akazi kabo. Murakoze
Anisette Moshe ntahe ngabunduga ku ijambo.
Murakoze cyane. Icyambe nshaka gushimikira ari ibintu nguma nsubiramwo mushinga na Frederic. Abantu ndibo baze kumva ngo twegwe turiko turashigikira ngo ibintu by'amatora na by'abakobwa ntavyo nigeze vuga kandi nta nivyo twerekana. Icyo navuze twegwe turarondera tukagenda kubaza bene ivyo ababigeje ngo bafite mwingorane tukababaza ingene babibona hanyuma tukagerageza gufasha abene gihugu kubyiyumvira no kuraba inyishi tuzobikuramo. Navuze kandi asubiyemo hariho benshi gushika n'ubundi baremera yuko abakobwa botorana no mu bakobwa bonyine n'abigeme hariyo bamwe bavuga ati ewe twereka kutukwegera induru nibigume uko byame abandi ati twebwe harageze ko natwe tufatwa ati umwana n'ubundi bose barangana sabahungu sabigeme barangana. Ibyo rero mbanyumve neza nta kintu twebwe twafashe ko novuga position kuti iki nico ciza cyangwa iki ni kibi twagiye turabaza ababijejwe abari muri byo kugira ngo abantu tubahe akanuvuga gafasha kwiyumvira n'ukumbure n'ukuza barunganirana barabe umuti uba ubereye kurusha. Icyo ni cyambere. Ica kabiri yambajije ati none abari mareresi bayifata gute nk'umwuga bashora kwa uburyo buhe kugira ngo bishobore kubatunga. Ego n'ukuri mu byo turiko turagerageza n'uguhimiriza urwaruka rukundi by'amarerezi bashobora kurujyamo tukabereka inzira y'ingene bashobora gukora uwo mwuga kugira ngo abesheho. Kandi icyo nababwira urabona nk'amarerezi benshi muyakoramo usanga bamaze kugira nuvuga nk'amashyirahamwe cyangwa nk'amantreprise yabo kandi bikababeshaho rwose kuko bijya bisaba ubuhinga bukomeye busaba uburyo bukomeye busaba amafaranga menshi nuvuga mbere kurusha na bijya by'imiziki kuko ni ibintu bakora ari benshi umucuranzi ashaka kuyicurangira muri mbo rwiye ariko umuntu akora ireresi abakeneye abafata amashusho afata amajwi afata imico abazobishyira hamwe bakashyiramwo n'imiziki bose biratanga akazi kenshi kenshi rwose. Noneho duhiriwe duhishije icyo nigwa ndasobanura nuko mu buhinga bwa none bise televiziyo numerike bana amateleviziyo kera watanga televiziyo imwe nk'i Burundi yarise sheni imwe gusa mugabo wazoshaka kugira amasheni abiri atatu ane ikanandi mateleviziyo mu mahanga ku buryo kera niba bari bafite ingorane abanuvuga urwaruka nirwo rwari rusingorane rukuja muri uwo mwuga ubu hoho bazafite abantu benshi bashobora kubagurira amareresi bakoze ajyaniranye nuvuga n'ibyiyumviro byose bitandukanye kuko ibyiyumviro ni byinshi cyangwa ingorane zibe ziyanze igihugu cyangwa inyigisho mushaka gutanga igihugu abintu bijyanye n'imico kama ubutunzi bw'igihugu ibidukikije iby'abafasoni ni byinshi cyane. Rero nibaza ko hageze yuko ababishoboye bobijamwo kuko n'akarusho gakomeye n'ubuzi bushasha buzoba icyo batungisha ni gutungisha umuryango.
Tukarutse cyane cyane ko biriko birashikizwa n'abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika ni ikintu gihambaye nuko imico nayo nyene iratera imbere hariho ibintu kera bavuga ko umufasoni yatarekuriye kwambara canke kugira gute ariko ivyo ni ibintu bisa niba vyarataye igihe. Igihambaye nuko kwisi hose abafasoni eka n'abagabo ubu banganya uburenganzira bumwe nta kintu cotuma rero no mu Burundi bitaba gutyo. Reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika. Diomede mwiriwe neza? Diomede muratwumva? Egera telefone hari muvuge cyane. Ego egera telefone uvuge cyane.
Ego ndarumva.
Uri hehe Diomede?
Ego ndarumva.
Uri he Diomede? Urafite ikibazo? Ego ufite ikibazo cyangwa icyo umubiri doga ku ijambo?
Ego nashaka ndamwibarize.
Ego
alo
de twatumye umushiga ntahe ngabo Leon
se ko tugiye twomba ngo bariko barakina amareresi bariko barakina amareresi mbe akarusho bafitiye Burundi ko tubona igihugu cyo hanze bateye imbere abakina amareresi none bafite uburyo buwe bwo kugira abarundi babateze imbere mu bintu by'ireresi.
murakoze Diomede ikibazo nibaza ko kigatomwe neza yego ni cyambere urafite ikindi kibazo
yego cyakabiri na shaka ndamwibarize none ko tugabye abantu bakina amarere ugasanga baracagura none ugasanga bariko barinubana none ibyo kwinubana nabo byo ba birimo mu marere y'iwabo
kibazo sinzi ko gitomoye cyane je ntacyo numva sinzi ko na umushyira nawe ngabo acumba ariko sindacumba neza abinubana ni bande
Mbuzeti.
Ego.
Usanga, bimwe ugasanga bariko barakina ugasanga ni bariko barakina neza ugasanga bariko baracengana ibintu by'amarerese.
Ego.
Abantu bariko barabaraba ugasanga ni bakina neza ugasanga bimwe ni bakina nabi.
Murakoze Dio Mede ikibazo cha nubu cha kabiri sindacumba neza ariko ico numvise nuko ushaka kumenya cyane cyane ukuntu abandi bakina amarerese mu bindi bihugu batera imbere ico bagituma abandi badatera imbere nkuko muvyifuza co bari ke niko nibaza ku kibazo ca mbere ko kimeze hanyuma ico co kwinuba nasinze ko umushyana ingabo kironkera umuco duga ku ijambo umushyana ingabo
murakoze cyane ubwa mbere na mbere nari mbeje gusobanura bimwe bimwe ubuhinga bw'amareresi burimo imyuga myinshi ariyo umwuga wo kwandika ireresi hatangura kuko iresi ryaryo ryose ritanguranwa n'icyiyumviro icyo cyiyumviro rero umuntu yacanditse ni bimwe bita scenario kuko icyumviro cyanditswe nicyo giha uburenganzira abantu bazubafasha kuronda uburyo kugira ngo babikore uwo muntu arondera uburyo bamwita producteur ningo novuga nk'umuntu umuyobozi azokoresha iryo reresi kugira ngo rize risohoke neza ariko kugira ngo rikorwe hari imyuga y'abafata amasanamu ico tutaba cameraman urumva numurwi w'ubuzi hariyo abafata amajwi n'uwundi murwi w'akazi hariyo abafata novuga imico hariyo novuga abazoye kwegeranya byose gushika na bisoka babita ba monteur n'iyindi myuga myinshi nande kudondagura kuko mireresi bazoze bararaba nko kuri televiziyo ireresi riheze bimwe muza mubona inyandiko zo mu nyuma zerekana bakoze muri ireresi hara usanga ari abantu bashika amajana 2 amajana 3 Iyo rero mu Burundi aho tugeze murabona nibintu bishasha biri mu Burundi twe turi kwirere isabukuru igira 9 muga ndakorana n'abahinga benshi b'abarundi bamaze kugira utumezo ndo production twabo kuko twebwe muri festival turerekana gusa ntidukinisha turerekana ibyakozwe n'abandi bahinga aho rero twe tukabamiza kuya ngo tube twinshi ko natwebwe muri musabukuru tugira imana iyo twaronse amasinema menshi Ivyo rero tuko tuyaragerageza nuko dushira imbere na yavyose abahinga b'abarundi turabaha ikibanza gikomeye nico gituma niyo dutanze ubushimwe mu bahinga b'abarundi niyo honyene tushaka gutanga n'agashimwe k'amafaranga kugira ngo bifashe wabaye wa mbere mu novuga mu kigabane kanaka ari sho court metrage cyangwa documentaire bimufashe kuzohingura indi reresi mu bikurikira cyangwa mu byo ariko arakora Icyo rero ni ikintu gikomeye gose ahandi naho ibyo dukora kugira ngo tubufashe abo baje muri ubwo buhinga bw'iwacu bushasha gukora amareresi twebwe twaragerageje gucudika n'ayandi mashira hamwe impuzamakungu hari icyo bita Facebook ikiba mu myaka 2 iwagadugu Burkina Faso hariho aba muri Egypte citwa Luxor donc isabukuru ry'amasinema y'abanyafrika hari nga mu ndovuga mu karere ka Afrika buseruko twarashinze ikigo cyitwa East African Film Network kandi turagira n'Imana ikigo gikuru kiri ngaha mu Burundi nije ndagitwara buri mwaka rero abasebi wacu n'inkumi biwacu turagerageza kurondera ingene borondera ndovuga aho bajya kubyigira ari nga mu Burundi tukarungika muri Uganda muri Tanzania Rwanda na Kenya abo rero bica bibafashe iyo bagarutse bagakora udufilme dukurikije amategeko ngenderwako amategeko ajanye n'ubuhinga bwa none kugira ngo bakore amafilme bazokwerekana amafestival bazokwerekana amateleviziyo atari y'ubundi gusa nayo hanze kuko hariho inuvuga ikintu barabira ko iyo kitabikwije iyo rereze ntibayigurisha iyo rero ndashaka kwabwira ko ayo benshi bamaze guhuronka nuvuga n'udushikanwa udushimwe mu yandi matabukuru iyo bagarutse n'ukuri kose birabatera ingufu n'ingoga nyinshi kugira ngo bafashe n'abandi bashasha bakaba uko bashaka kurengana nuvuga imbibi z'u Burundi bakaja no mahanga guhiganwa n'abandi kandi bakaba mbere bakaronka n'udushimwe
tugarutse kuri ayo manerezi yerekanywe murashini mwatubwiye niyo hariho abaronse udushimwe mwavuze ko abarundi cyane cyane ari bo muhana n'udushimwe turimo n'amafaranga mutwibutse hariho abo abaronse udushimwe abaronse udushimwe bashikirije kuri twihweje icyo kivugo cy'u mwaka amasinema yabo amarerezi yabo yarameze gute
ego ariho ngo aronse agashimwe muri novuga mu gisata bita documentaire yamwagira amafilme ajanye nibisanzwe bibaho uyo yaronse novuga ariyo agashimwe bita trophée hanyuma turamuha nibasha y'umuriyoni hanyuma ariyo no bayu wa mbere mutwe twita court métrage nawe ne yaronse trophée araronka n'umuriyoni w'amafaranga urumva nkurikije ingene bamakora uto dufilme tugufi tugufi iyo aronse umuriyoni sinovuga ko bakwiza kubyo bazukora mugabira abafasha gose gose cyane kugira ngo bategure nka filme ikurikira kuko nge nabivuze ireresi imwe ikorwa n'abantu benshi hari uwandika azofata amasanamu azofata amajwi eka ni byinshi cyane harajemo n'abashoferi abaki kuko aho bagiye bose gukwerekana amaserire gufata amasanamu urumva hariyo novuga ku barakeneye imiduga barakeneye gufungura akerene akavuna musase umva ni byinshi cyane ukuri kose bizamwirereze rero niyo twashimike cyane cyane kugira ngo dushegumirize urwaruka rwacu umve tubahe ingufu hama tuko turondera cyane cyane kandi n'abazodufasha benshi nabo mashyirahamwe mpuzamakungu bita za UNICEF za FNUAP ari amambasade bose baradutereye kugira ngo dushe kugira ikintu kiboneka cyane cyane n'urwaruka rwacu ubone yuko ashobora kujya kure ari umwuga mushasha witeka hakaba hasigaye icyo tubigisha rero turabigisha cyane cyane iyo muriko murakora amasanamu iyo muriko murakora amarerezi ari ibyumviro mushaka kwerekana gerageza muzane inyigisho nziza zishobora kuza zirubahiriza akaranga ku Burundi zishobora kubahiriza n'ukwerekana itunga ry'u Burundi zishobora kubahiriza n'ukwerekana ibidukikije by'u Burundi imibano yo mu Burundi ibishobora kuzana amahoro ibishobora kuzana umwumvikano mu Burundi kuko ni ibintu bikomeye ikibazo cya kabiri yabajije nibaza ko nuba numvise ukuntu bajya avuga ngo binubana cyangwa bacana canamwo hari igihe usanga umuntu ariko arandika ifilime iyo ari yo yose baba yuwacanga ibuhanze hama hariho kumbure abantu baza gukina novuga igice kiberekana ko ari babi muga akaba ariyo n'undi yerekana ikindi cyiza ibyo byo ni ibintu ingene umuntu yayanditse kugira ngo berekane buryo umuntu ubona ko ari mwiza iyo umugereranije na mubi nico gituma masinema menshi muza murabona nk'uwo ari kibandi muga kare n'undi azoza gucungura abantu bafashwe cyangwa abana bafashwe cyangwa imvamwe nibi mu mbera z'ifilme uzozubona usanga ba novuga inguca n'inyigisho hanyuma ari uko uyashakira neza abantu ariyo yamatsinda iyo nibyo duhimiriza kucaga cyane urwaruka rwacu ibwiza n'ibyiza by'u Burundi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamyanire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Jean Claude ndiyo neza
allo
muratwumva Jean Claude
ndabumva
muri he
merereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu Gashanda
yego murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku isabukuru rya sinema ryatunganijwe mu Burundi mu gihe cy'indwi mu ndwi iheze hakaba rero ikivugo cy'iyo sabukuru kwari isinema hamwe n'uburenganzira bw'abafasoni duga ku ijambo ikibazo cy'imbere
yewe uko mbyumva uko bareka urubyiruko rugakora umuziki ariko uciye mu buryo utabangamira igihugu cy'u Burundi mu mahoro bidateza umutekano muke mu Burundi akagaruka amahoro kandi amahoro niyo akora byose nta mahoro ari mu gihugu ntabwo uwo muziki wakorwa neza
Murakoze Jean-Claude icyimura cyiza amahoro ni eka nkingi yavyose ni yatuma igihugu itera imbere ni yatuma abanyagihugu biteza imbere turi kumwe kandi na Aaron tumukanya mushyana ngabo agira icavuza ariko reka ijambo mushyana ya Aaron Aaron mwiriwe neza Aaron mudashoboye kuja ahantu hatarugwamo turagaruka muranyumva Muja hano hatarugwa muhanyuma muwaza ikibazo cyanyu.
Yego. Yanda babaze.
Yego.
Murabona ibintu by'amareresi n'ibintu birabwa n'abantu gose n'ibintu bikunzwe iyo yakunzwe iyo bizumu bishiga kundwa nyene irabwa n'abantu beye. No kubera iki usanga hari hamwe usanga bariko barekana ibintu atari nicyo myiza ugasanga bariko barekana ibintu bidashimiye cyabo ugasanga nyine byo none nicyo y'igihugu.
Niba mushyana hahe aron umvise neza mushyana hahe ngawe yavuze ko kenshi na kenshi eka mugu bashimikira cyane cyane eka bahanura abantu bose bashaka gushikiriza amasinema cyane bashaka kuyategura ko bashire imbere cyane cyane ni ivyivugo yabishira imbere bidatandukanye barundi kandi bishira imbere neza igihugu ico ni baza ko ari kibazo yari yashikirije ariko reka tumwe ijambo agira ico avuze ko byashikirijwe na Jean Claude nawe wenyene Aaron duga ku ijambo mushyana ingabo
murakoze cyane mbaze ni ishuri wa mbere yashimike cyane cyane ku bintu by'amahoro nashaka kubibutsa ko icivugo cy'uyu munsi cy'uyu mwaka nticyajanye n'ibintu by'agateka k'abafaso n'abakenyezi ariko buri mwaka ndatwara to icivo kandi n'icivugo cy'umwaka uzoza tuzogihindura mu mwaka uheze twarashimikiye cyane cyane ku mahoro no kunywanisha abarundi no kugira ngo ndabimwibute neza aho twaca twerekana irerese gerekanye kahise ku Burundi kugira ngo urwaruka rubanze rwumve neza akahise ingene kaje bice no kuba koloni ingene abantu bashikire mu njyane batandukanijwe cyangwa bacanishwamo n'ibijya yari politique y'abakoloni bavuga ati divisé pour régner ibyo rero benshi aho twabyerekaniye no mashuri aho twaciye byarafashije urwaruka kubona iyo byavuye n'ibyo ariko araba mu uyu munsi tugaheza rero tuko turahanahana ibyiyumve ati none kugira ngo tubivemo ibyo byatutandukanije cyangwa bitugwanisha by'amazuru by'uburebure ntumbaze byaho tunututsi ure twabyumvise none twebwe uruhara rw'urwaruka n'uruwe kugira twubake uburundi bwiza uburundi bw'amahoro uburundi bwumvikana uburundi bushigikiye ku novuga kuterambere rijanye n'ubuhinga bw'umwe cyangwa ubushobozi bw'umwe akaba ariryo bashira imbere ivyo rero vyafashije gose nk'umwaka twarasubiye inze ari uko nitwo turasubiye kugendura amashure twasanze hamwe hamwe baratevye barakora ico twa kwita ma club de la paix urumva rero nibaza ko umugambi wacu ufise ingaruka nziza novuga n'akarusho ku bintu basanzwe babona urero uyu mwaka bijanye n'ibyo civugo bya kenyezi si ukuvuga ngo amareresi yose yajana n'ivyo oya icyo kivugo twagishize imbere uranyu bo ibindi najyo kwati ni kuki batanga ngo inyigisho mbi cyangwa amasana mabi oya twebwe ka dusanzwe tujejwe iryo sabukuru turazi yuko dufise intumbero y'ugushigikira urwaruka intumbero y'ugushigikira igihugu cyacu kugira ngo babone byiza bishobora kuboneka ibintu bibi kenshi usanga ari bake bari mu bibi ariko ibyiza ari byo byinshi rero tugisha urwaruka gushigikira ku byo byiza byinshi hanyuma abo bashaka kuzana ibindi byinjyanye cyangwa ibintu twita negative twebwe siyo misiyo yacu siyo ntumbero yacu ikindi kandi nosaba yuko iyo tuko turavuga ati ireresi kuraba kuva kuri itariki gushika itariki twama tuba tumwe abantu baje mu masale baze kuraba ibyo twashize muri programme bazirabe niba zoshobora kuvuga neza cyangwa gukritika babonye ibintu bo benshi ari abapfa kuvuga ngibintu twe tutavuze tuterekanye ariko kubyumvira kumure ko babibonye ahandi cyangwa ibya abandi bakora oya twe twose neza ko abantu bose baraza kuri amareresi kuko turerekana kuko no mu kuya selection mu kuyatora tureshimikira cyane cyane ku bintu by'akaranga by'imico kama ubutunzi bw'igihugu intumbero igihugu cyakikukiragira kugira ngo mu myaka iza turongo urwaruka ruri responsable urwaruka rwiyumvira amahoro urwaruka rwiyumvira iterambere urwaruka rwumvikana rushira ubwenge bwose ku buryo tuzonga igihugu cy'amahoro n'umutekano.
Ego mei tuwebute nchuti mwese kumunika mwara wanda nina kumviriza ya diyo Ijuja Amerika. Tuwekumwe na Elia. Elia, mwini weneza?
Mwini weneza chane kuhose mundikije.
Ego mei mwini we mwini hega Elia?
Endi mwumuti wa Bujumbu.
Mwurafiki wazo, mwurafiki chiyo mviro?
Eo kweri, dahaye mwini wa chane kuhose lehose ngabo.
Nara kumva, duga kujambo.
Ego kwera kweri lehose ngabo alakina amarere esi meza chane aduhanula kwege kwese ugwaruka ulicho onye jena gomba kumushimirari mwezi mva mutima atuwa ndanya amarere esi nhayo onye ayere kabani kukuvera harimuwa inyigisho inyisi chane kose harihonu lulini mbo wakaro lulu yariri mberu hayakisa kukucha shushumuru hundi kukeneye abani habu onye benshi mbere navuga nti bazabara hayagiza igihugu cyacu cy'u Burundi rwose cyane rwose. Ikindi nacyo nagomba gushima ni uwa mugambi mwiza cyane rwose yiyumvire wo gukinisha ayo marere esi. Ikindi narisise icyumviro ni cyerekeye icyumviro cyo gutorana uko ndabibona icyumviro cyo gutorana ku bigeme ubwacu icyari kiri mugabo ikibazo ni uko ahatari hase gica gikwega induru neza ko twebwe tubona yuko ifega induru reho sinyonga hoba hariho ikintu mu minsi azokina cyo kirere sinyene cyerekana ingene gikwega induru kukubera hatari hake narumvise yuko gikwega induru mbere bamwe bamwe bakanashiramirira.
Urakoze Elia, reka duhe ijambo Adela, hanyuma ndamusaba mushyira ntangabo agaruke kuri cyo kibazo mubajije ariko
Allo?
Oui allo, uje kuri ahantu hatari induru ubishoboye?
Ndabyumva cyane nyakubahwa mumenyesha makuru.
Yego, muri hehe muri telefone muri hehe?
Yego jenda ndabakunibirenga ha ibuyengero ni musara ya Rumonge.
Yego me duga kwijambo kibazo cy'imviro.
Hanyuma nashaka kubwa mbere gushimira uwo mutumira nshimira ni radio ya America mu gitsimisi vuma mushingiye kuri iki kiganiro muri sanga kivugana cyane cyane kuterekeye ugwaruka abajene. Hanyuma nkacangira ko ngira nti mbega none ako gashama kiwe kerekana iby'amareresi ugakorera mu ntari zihe n'izihe nuko rimwe na rimwe ushobora guhura amashira hamwe akorera cyane mu bisagara ruguru mu mainteriyeri ntibashikeyo kandi naho ubu abajene basa n'abiyumvira bimwe abaruguru nabo mu bisagara ko bari nko kuri mondi imwe rero sinzi ko hari imigambi afite yo gukwiragiza iryo shyamwe ryiwe gerekana ayo mareresi natubwire abajene baruguru yo baha umucuhe ko ayo mareresi nabo bashobora kuyaronka gute canke yoba ariko akora ubuhe buhinga kubwira ashireho nka site canke yo inahari ihari ayitubwire nko ku mbuga ngurukana bumenyi yo bashira ko ayo masite.
Murakoze Adela, umushyana ingabo
hanyuma kandi kindi nagomba ce ndanamushimira ni ki yiyumviriye icyumviro kiza cyane kabisa hama murakoze cyane.
Murakoze Adela, reka tumuhe ijambo umushyana ingabo Elia we sanumvuga ko ashima cyane rwose ikabavuga ko bashyira ntanga ingabo aribo bakwiye kuba ari benshi cyane rwose mu Burundi. Reka tumuhe ijambo umushyana ingabo duga ku ijambo ku kibazo ku cyumviro cha Elia reka na Adonanye ne asanumushima ibikorwa muri kamurarangura ariko yababaje akabazo.
Murakoze cyane numvise ari byumviro bibiri. Elia wa mbere umenga yashigikiye ku nduru ishobora kuva ku mareresi twozana cyane cyane turiko kumbure turiko turavuga kuri cya kibazo cyo gutorana. Sinashaka kwirandira ko cyane ko maze gucishura ko byinshi kuko je gutorana sitwegwe gusabiraba byegano bose nabwiye ko na politiciens abatwara igihugu inzego zose mu miryango honyene birabaraba kuko je namaze konka nakaje kuyaga n'imiryango itari mike iyi n'umuryango hakati yabo hariyo abatazi benshi ntibavyemera ko bishoboka mugariyo nahandi kurera ibindi uko birahindagurika uvuga ati jewe navyaye abana ndabafata cyo kimwe barakobwa bari abahungu bose ni abana banje ugasanga ingene bagaburiye ugasanga ngiyaturanye ngo naka kumbure n'umukobwa canke n'umuhungu ibyo rero sino birandira ko cyane nababwiye yuko twebwe ico dukora ni cyane cyane kwegera abantu babifisemwo novuga ingorane canke bariko barabigiramwo uruhara tukayagana bose ama tukavyigiranya mu masanamu kugira ngo abantu bashobe kugira ngo babiharire babikure mu muco bare kumuri hacyo boterera n'igihugu kumure nejo ubundi habi ngamategeko yo bivamo ariko muri iki gihe no babwira yuko bikiri ingorane kandi abantu benshi barazi ko ari ingorane twebwe ntabyo dushigikiye ko na gatoyi atari ko twashaze gusa kwerekana nk'amasanamu y'abantu wasanga bari ingorane cyangwa babiharira ugasanga twe tuba turi ko turatanga gusinterera n'ingene abantu boheza bakavuga bakabiganira ko hanyuma ingene Adele nawe yashigije novuga icyumviro cy'uko Fetika bishikaye ugaruka ashaka kubibona rero numubwire yuko mu biraba Fetika iri sabukuru ryacu nako tutagira namubwiye yuko hari igice duhejeje novuga cy'ibikorwa cya Fetika cyatanguye itariki 19 Giana na 26 z'uku kwezi mu minsi 8 twerekanye amasinema ngai Bujumbura mu bigo bishika 4 hari kuri mu kigo cy'abafaransa mu kigo cya rwaruka mu Kamenge kuri American Corner mu Kamenge kuri Université Lumière kuko ubu turacuditse na Université Lumière ruguru twari dusi kigo kuri Alliance Française Gitega hariyo kuri Hotel Belvedere Ingozi mu Rumonge hariyo Tanganyika Lodge twebwe tugira ibyo dushoboye dukurikije n'uburyo twaronse muga hagataho namwe hari ikindi gikorwa nyamukuru twagize twatanga itariki 28 z'ukwa kane kandi kizohera muri 13 z'ukwezi kwa gatandatu turiko turagendura amashuri ashika 60 twe tuvuga ati muri amashuri 60 tuzoba twashoboye kuyaga n'abanyeshuri ashika 50,000 bari mu mashuri yisumbuye urumva ni ikintu gikomeye kuri twebwe nuvuga turiko turaterera ibyiyumviro kugira ngo tuze turaga urwaruka rwitegure ku bintu bazoshikiramwo mu buzima ejo n'ejo bundi bajije amashuri ariki ubundi mugambi turiko turategura n'ubushikiranganji bw'urwaruka inkino n'ubumenyi bizoca mu kigo twita Sebulag hanyuma murazi ko hariyo ibindi bigo bagiye barategura mu makomine bita Maclark icyo uwo n'undi mugambi tuze tugatembera tukabereka amasinema kuri ngo dushe guharira duhanahana ibyiyumvire kera twari dufise n'umufasha yadufasha mu basponsor twari tugira amatune mu maprovince tukagenda nko kibanza cya football mu ntara zishikanga 9 hanyuma tukerekana amasinema turi hanze byaratugera rwose ko arashaka kuza abantu bashika 2,000 bakaza kuri ayo mareresi kenshi aba yakozwe no mu Kirundi yakozwe n'abarundi hanyuma novuga ku nyigisho z'abarundi nyene byari bifise n'ukuri aka novuga ingaruka nziza kuko baca baryoye koko n'ibintu batamenye kubona nk'abadafite amatubwi y'amateleviziyo iwabo basho kubona ikintu kiri ngaho kandi ari benshi cyane twebwe rero nge nako ndavuga ntako tutagerageza kandi uburyo ndwa dukundira uwo Adele azatubwire intara arimo kumure tuzogerageza turako tushika n'ibya dukundira hanyuma yegeranye urwaruka rwabo tuze tuyage na bene tubereke amareresi tubabwire ingene bakora amareresi icyo bashaka gukora icyo bashaka gushikako uburyo bakoresha mu kugira amareresi kuko ari umuntu arabi ireresi akibaza ati ni ibintu byoroshye yabonye ngakantu k'iminota 30 iyo bishize mahera rero usanga ari ibintu bikomeye rwose urana ariyo nk'amareresi ajya bamabara abanyamerika hariyo ireresi rimwe nubabwira ababibonye mu minota 90 gusa isa n'igice bakaza kubwira ngo iyo reresi ryakojwe amamiliyoni 100,000 z'amadolari hariyo ngo aho natanguriye juu cyane abarundi turashika kuri urwo rugero mukabuka ukiyango na mugiire yuko yuko la marerezi nubuhinga buhanitse busabantu benshi akoramwo n'uburyo bunini hanyuma ngaba ndamushimye kandi ko yahayagije ibyo turiko turakora kamba n'inguvu yuko twobandanye nambwiye ko nako tutazokora kugira ngo dushikire abantu benshi na bene gihugu benshi
nkuko biriko birigaragaza amarelisi aratanga nyigisho amarelisi yarerekana ukuntu ibintu biriko biratera imbere ikintu mwibaza coha ingoga abahinga bose mushyana ingabo mu Burundi kandi basigaye benshi bashira imbere ka ubona ko bashaka guteza imbere umwuga wo gukora amarelisi ikintu babuze n'iki kugira ngo bashobore kwerekana uhinga bwose bafise murafise intererano muwa muhabwa n'ubushikiranganji bujejwe utugenegene urwaruka
ego Frederic murakoze kuri ico kizo nanguriye kibazo ca nyuma ubushikiranganji bw'urwaruka ingino n'imico kama buradufasha kuva dutangura umwaka wa mbere mu 2009 ubushikiranganje bugaruka nyene n'ubumenyi bwamye buri ruhande yacu bwamye dufata mugongo bukadufasha uko bushoboye n'ivyo bashoboye n'uyu mwaka turi kumwe muzobona mbere no kuri bya bishusho dushira ku mabarabara bita amashyaka nk'amabanier twama dushiraho sur le patronage du ministère de la jeunesse des sports et de la culture no kuvuga ati tuba duhagarikiwe n'ubwo bushikiranganje icya kabiri rero novuga mukwishura ikibazo cya mbere kijyanye n'icivugo twatoye mu mwakuza ibihumbi bibiri na cumi n'umunani FETICAB ariyo ryasabukuru mpuzamakungu ry'amareresi yo mu Burundi izoba ikwije imyaka cumi wumva n'ikintu gikomeye rwose kuko turavye nka mu Burundi burya hari ibintu bike bimaze gushikana nubwo amasabukuru amaze gushikana nubwo inshuro cumi bibaho twebwe rero tuzoshikana dixième anniversaire ni ukuvuga isabukuru igira cumi ya FETICAB icivugo twatoye ni urwaruka n'akazi kubera iki kuko nabwiye ko buri mwaka dutora inyigi icivugo twebwe twasanze mu myaka muri myaka ya nyuma kubera ibintu byagiye biraba kubera amashuri asigari menshi yigenga hasigaye urwaruka rwinshi ruheza amashuri ntirumenye icyo rukora cyangwa ntiruronka akazi kenshi barababwira ati kandi no muri leta barakunda kubasubira bakabwira ati muri leta nta kazi kakiriho cyangwa busigari buke rwose nabwo buriho ni buke rwose ureba bageze aho abantu biga ubwenge bwo kwigenga kurondera akazi kubona ikintu gikomeye k'urwaruka rw'umunsi itangura kurutegura bakiri mashuri bakamye iyo bahejeje amashuri ntibace barera amaboko ngo barindire ko bazoza kubatora imuhira babaha akazi muri leta cyangwa muri komune ahubwo bakiga ubuhinga bakurikije inyigisho baronze ikintu bashobora kwikorera icyo bita esprit d'entrepreneuriat nibyo dushaka gushimikira ko mwakuza hanyuma uba tuzogira amareresi rijyanye n'ibyo kandi tuzoheza dusubire duce mu mashuri yose ngena ariko ndabivuga kugira ngo tuyange n'ubwo rwaruka rukiri mashuri ko ritegurira kazoza ruko ritegurira kuzoja mu buzima nyabwo kugira ngo mutwe bategure neza
icyo ni kivugo kizoba gihambaye cyane rwose cyane cyane muri iki gihe ahantu atari mu Burundi gusa urwaruka usanga kenshi na kenshi ruheza amashuri ntironka akazi icyo ni kimvero cyiza cyane rwose kugwaruka cyane cyane kugira iyo esprit d'entrepreneuriat nkuko mwabivuze ariko imbere yo gusozera mushya nta ingabo nagomba tugaruke ku kibazo cyashikirijwe cyane rwose n'abanywanyi baduteye akamo hano ni ikibazo cyo gutorana mbega ikintu cyokorwa cyane cyane n'imboneza abantu babona kure incabwenge kugira ngo bajije ubukeka abarundi cyane cyane bave ubuzimu baje ibuntu bamenye ko umufasoni n'umugabo eka umukenzi n'umukobwa umukobwa umuhungu bose banganya uburenganzira kandi banganya ubwenge n'ikihe mu kanya gato amasegonda cumi
ego munja make nuvuga yuko ikibazo cyo gutorana twasanze ari ikibazo gikomeye gose nga mu Burundi kuko ni kibazo cyane kijyanisha abavukana cyane cyane
ariko hageze ku ico kibazo gihinduka n'imico igahinduka ngabo iki kibazo tuzokigaruka ko ndabona akanya katubanye gato cyane gose ndagushimiye cyane gose eka kuvyumvira byiza mutanze turashimiye na engineer yadufashe mu ngiya bwize umatu kwadu tushimikane na fatukarara yigiranje ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.